Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Nabaramukije nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Jewi Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Burya turahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugaca, naho twihanganye na manegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka, nta n'ikintu umuntu akora, naho tugiye nta n'akazi tukironka kubera izuba.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri site ya Kamakara iri muri komune Rugombo intara ya Cibitoke, avuga ko umwanya n'umwanya bashobora guhambya abagenzi babo bariko bahunga inzara ivugwa muri iyo site. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho abapfasoni muri komune ya Kinyinya y'intara ya Ruyigi bagiriza abashingantahe babo gusesagura umwimbu baronse mu isarura riheruka. Ico biva ko muracumva handi hato, ariko none muti hari ico vyaba biriko birica.
Bana banje babayeho nabi, agasabuni ntibaronka, akunyo ntibaronka, hari n'igihe turara ubusa ugasanga ntituriye, kandi cyari gihe cy'imbura.
Nuko rero ido n'idozi izo nkuru zose ndabaciriye ku masonga ni handi hato, mugume mwumviriza Ijwi rya Amerika. Ariko imbere yuko nja mu idoni idogi inkuru ndabaciriye ku masonga n'izindi ndabafitiye, mbanze ndabwire muri make ko Zedhard Al Hussein ayiriyoboye ishami gishira hamwe impuzamakungu ONU rijejwe agateka kazi na muntu, yasavye ko hakugwa amatohoza mpuzamakungu ku bwicanyi buherutse kubera mu ntara ya Kasai yo hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Al Hussein yagirije leta ya Congo ko yananiwe guhagarika ubwo bwicanyi, vyitezwe ko abajejwe agateka kazi na muntu muri ONU muri nondwi bemeza canke bagahaka nako abahinga bigenga botanguza amatohoza mpuzamakungu yihuta kubwicanyi buheruka kubera mu ntara ya Kasai yo hagati, harimo n'ubwicanyi bwahitanye abahinga babiri bishiramwe ONU bwabaye mu ntango z'uno mwaka. Umushikiranganji ajeje ubutungane muri Congo Alexis Tambwe Mwamba yamara aza yamaze kwiyamiriza ayo matohoza mpuzamakungu. Tambwe asigura ko batarota bemera ko amatohoza nk'ayo akogwa hatagiyemo abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri uno wa gatatu mugujejwe amatohoza mu nama nkenguza amateka ya Amerika uraza kwicarira ikibazo c'uruhara n'urugero igihugu c'u Burusiya cagize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu ca Amerika yabaye mu mpera z'umwaka wa 2016. Abakenguza amateka bari muri uwo mugwi mu masaha ari imbere gato baza kandi kurabira hamwe uburyo Amerika yo kwikingira kugira ngo ivyo ntibize bisubire. Iyo nama iza kandi guhuza abategetsi mu vy'umutekano w'ubuhinga bwa none internet, abajeje kugwanya isuma ry'urusaku, ajeje umutekano wo mu gihugu hagati, abaserukira abandi mu itunganyo ry'amatora, hamwe n'uwuserukira amaleta yose agize Amerika uko ari 50. Abakenguza amateka bavuga ko bamaze kumva ibitari bike mu matohoza amaze iminsi akogwa, yamara ko mu nama yo kuri uno wa gatatu bakeneye kumenya nimba ukwivanga ku Rusiya mu matora ya Amerika hari ico kwahinduye mu vyavuye muri ayo matora. Indi nkuru, chancelier w'igihugu c'Ubudagi Angela Merkel yashikirije umugambi mushasha usaba kongereza imitahe ku mugabane wa Afrika nk'uburyo bwo guhagarika abanyafrika barondera kwimukira mu bihugu vya Buraya. Umugambi wiswe Plan Merkel ushikirijwe imbere yuko Merkel yakira inama y'ibihugu 20 bitunze cane kurusha ibindi kw'isi bigize umugwi wa G20. Inama izoba mu kwezi kuza. Chancelier w'Ubudagi yemeje gutanga imiliyoni 335 z'amadolari y'Abanyamerika agenewe gutuma abanyamitahe b'abanyamahanga baja ku mugabane wa Afrika. Chancelier w'Ubudagi yasezeranye kandi kuzogerageza kumvisha abategetsi ibindi bihugu 19 bazokwitabira iyo nama y'umugwi wa G20, umugambi wo gufasha ubutunzi bucumbagira bw'ibihugu byo muri Afrika. Ubudagi bwahizemwo ibihugu bine byo muri Afrika buzoshimikira ku ivyo, navyo ni Côte d'Ivoire, Maroc, Rwanda na Tunisia. Yamara Ubudagi umenyesha kandi ko bwagiranye ibiganiro n'abandi bategetsi ibihugu byo muri Afrika. Njuti bakunze bijwi rya Amerika, nongere ndabaramutse kandi ndabahe ikazi. Ino radio muri ko mwumva kuri FM 94.4 na FM 95.2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. kwa twumva muri mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu murashobora kandi kumva iganiro byacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe abanyagihugu muri site Kamakare yo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke bavuga ko muri kino gihe inzara yasubiye kuba ndanse abatari bake bakaba bariko barahunga baja mu bihugu nko mu Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri iyo site bamwe mu bo bayaze bamubwira ko bari mu guhambya abagenzi babo iyo bahungiye dutega amatwi no nkuru yiwe
Abanyagihugu bo muri site Kamakara ya commune Rugombo bavuga ko bari mu bukene budasanzwe muri kino gihe bavuga ko inzara ari bageramiye kukubura ibyo bafungura ahani mu gihe bamwe bavuga ko bashobora kumara iminsi nk'ibiri badafunguye kukaba nkako bamwe mu bana bavyinje amatama bakagira n'umubiri utukura eka n'imishatsi ibenje bigaragara ko amagara yabo atifashe neza Uwundi mugwa abantu bo muri no site ya Kamakara ugaramiwe kuruta abandi ni wabasaza uyu mutamakazi atubwira ko ni ingwara yaziyemwo kukubura ica hereza umunwa hamwe n'umutama wiwe
ndaho munzu cyenyene n'umusaza yararembye twese turembeye hamwe ntitugire iki dufasha twibereye aho gucyo naho cyane afunguye kuva cyasha gushikana n'uwo musaye aho namwe munumva utakuvuga Kubera numva inzara yanyishe igakorana n'ingwara
abakiri bato bobo baraja gucingera mu mirima ariko nabone bavuga ko batoroherwa kuronka aho bayica ivyo bikava ko imvura yacitse hakiri kare mu kwezi kwa kane mu gihe yari sanzwe icika mu kwezi kwa gatandatu Ntondereye Elias numwe mu bagabo bakiri bato
mbisanga ubuzima bwaha buragoye nkubura nazindutse kuronderera aho noca ikirake mu kabamba ndabura kaze ncangarukanisa kuko nyene ubunda aho kunyene ntabwo byoroshe no munsi mu gufungura
twibutse ko inzara iri muri no site ya Kamakara haheza amezi umunani ihahitiye ndetse no mu ikomine nka yose muri rusangi urongoye iyi site avuga ko Mu kwezi kw'icumi kumwaka uheze abantu 169 bari bahunze baja mu gihugu cy'u Rwanda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko muri abo abashika 45 bari bamaze guhunguka Nzobonima Emmanuel abandanya avuga ko haheza amezi 3 baguma basubira guhunga aho kugeza ubu muri abo bari bahungutse hasigaye umuntu umwe gusa Na wene avuga ko mugore wiwe haheze amezi abiri yaramutaye hamwe n'abana batatu bavyaranye hari nabandi bavuga ko batawe nabo bubakanye bagasiga basambuye ibisakazo by'inzu kugira ngo bagurishe gucyo baronkitike ibashikana iyo baja nkuko byashikiye uyu mugabo barengayo Venance
negiye gucingera nsanga bana byose amagara umufundi amabati ayo kunzu
anga
ane nubinzu iri uko nyenda yibako nyene zanga bafashe imyamba barimura ngo basubire kwegeranya inzu ni madirisha gusa hejuru ndi mu bitobagure gusa cyane ibera ngaho cyane ikumira ngaho
kubera iki yagiye atwaye amabati
yego nungo haramunaniye
none amabati yatwaye he
yarayagurishije yarondite gusubiza namaze kumva gasaudiko bari bubembe
abatarahunga bavuga ko ari kubura icyo bafata n'icyo bareka kuko batotesha abana babo amashure uyu mukenyezi avuga ko umwanya n'umwanya nabone bashobora guhunga hamwe uruzuba gukomeza kwaka muri ako karere
burya turahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugacha naho twihanganye namanegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akora naho tugiye nana kazi tukironka kubera izuba
ibintu byunyugwa nuko aba banyagihugu bo muri site Kamakara batagira amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo umukuru wa site Nzobonima Emmanuel asaba leta ko yobaronsa amatongo change ikabandanya bafasha nk'impunzi
biza byihuta nuko mbere bogira inguvu akatuzanira imfungurwa none ko abakongomani bo bahungiye mu gihugu babafasha ega natwe tumeze nk'abajya bakongomani twahungutse tuzi ko bazoza baradufasha cyangwa bakadusubiza mu byacu none nkuko twari turi mu mahanga mu makungu ubu ngurubererushiriza n'ubu turi mu buhungiro leta rero twayisabye nizira dufasha nk'uko bafasha izindi impunzi zavuye ahandi
abajeje intwaro muri komine Rugombo bavuga ko iyo nzara ataragaseseshwa rumuri ko bariko baragerageza kubaba hafi ariko hagataha umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano Firmin Habumuremyi avuga ko bariko bararondera abashobora kubafashisha ibifungurwa mu kurindira ko imvura igwa
turiko turondera abagira neza bashe kutwumva bagatahura ikibazo cy'abo bantu kugira ngo bagire icyo babafashije mu kubaronsa na cyane cyane imfungurwa zo bafasha kubashikana mu gihe kirima aho bashobora kujya kurondera akazi kubafisa amatongo bakabarimira maze bakabahereza amafaranga bashobora kubabesha
abanyagihugu bo muri site Kamakara bahashitse mu mwaka w'2005 bagizwe n'imiryango 353 y'abahungutse abatwa abahoze ku rugamba hamwe n'abantu aho nikora mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane tuvenga ho mu ntara ya Cibitoke dukubitire gatonya muri commune ya Kinyinya y'intara ya Ruyigi aho bamwe mu bakenyezi bo muri iyo commune bidogera abagabo babo ko bari kwasesagura umwimbu wose mu masoko muri kino gihe cisarura ivyo bikabasiga mu bukene ntangere mu gihe bari biteze kuronka koyoko biciye muri uwo mwimbu baronse abajeje intwaro bavuga ko bagerageza kumvikanisha iyo miryango bibaye ngombwa bagafatirwa ibihano nkuko mu vyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Raisa Lilian inamahoro
Iritunganywa ribi ry'umwimbu yegekwa ku bagabo rifatiye yuko bahereza mu masoko atandukanye umwimbu ugizwe hanini n'umuceri uburo n'ibiharage bamwe mu bakenyeza baha muri komine Kinyinya bavuga ko baheruka babirakuya mu koja kurima bonyene hagera gusarura abo bubakanye bakabaca mu ryahumye mu gutwara uyu mwimbu ntibamenye irengero ryawo uyu mupfaso ni mwirimizi kankindi konsorata wo kumutumba muvumu aratwiganira uko bimeze
mu gihe abandi bari ku mirimo barafata nka turya mu mwarimbwe wejeje kacusanga cishije mu mbavu aranyuruje nka uru mupasa ni wagiye kuvoma canke wagiye gusenya canke wagiye kurima kacusanga wa mugaba aragize nte aratunyuruje aradutwaye nawe usigara uri yambaguru gasigara uri yumvira hariho mu mama umwe yagiye kurima asiga imbuto y'ibiyoba n'imbuto y'ibiharage amaze kuza kuva mu mirimo yasanze umugabo yabigurishije
ingeso y'akaboregwe iri mu bituma abagabo baha bashona umwimbu ntibiyumvire kuziganya inkuru kizi nuko atacu baheza bazane mu miryango ngo ishobore kwikenura
umugabo wanje aguma bihereza ku isoko mu bana banje babayeho nabi agasabuni ntibaronka akunyo ntibaronka hari n'igihe turara ubusa ugasanga ntituriye kandi cyari gihe cy'imbura heraba nka kano gatambana karaheze ngaha ngo manzoneje kandi umugabo wanje kweri nabona umenga yari umuntu w'ingufu yokora tukabaho neza mugaraba ntacyafashya
ku ruhande rw'abagabo bagirizwa uko gusesagura uretse ko benshi babihakana bavuga ko baba babitewe n'ubukene bubugarije Uyu numwe muri bo avuga ku mugabo yamye yikora kutwiwe.
Nubura yo kuja mu bandi bagabo ngo nuko ntinyigisure cy'umugore. Iyo ni mvugo nyene y'abagore birashika byo byase agashatangura kukwegeka ko amakosa. Ugira none ndanka umuryango wanje.
Naho biruko ntikibuza ko harundi muce w'abagabo baneguriye inyifato y'abagenzi babo bakababazwa no kubona harabubahuka kugurisha umwimbo baba bafise kugira baronke amafaranga yo kwirigwa mu birabo Dismas Birahino agira ati
Abagabo babwira gucyo bizambura kimazi mu rubega ite bwabo akemera koza kone na ya mafaranga usanga mu rwego bakenye agacha sanga giye guhomba iyo wa munyata burose na zandagara nakagasabune nani yumva ku mugore n'abana bashabage ndabaranuka mukwiye kuzamura abahanu
Umuhanuzi mukuru ajejwe iby'imibano muri komine Kinyinya Jean Bosco ndiho kubgayo avuga ko agahomba ari kanini ku miryango idafashanya mu matungo yo mu rugo abandanya amenyesha ko mu ntwaro babandanya isekeza ryo gutuza inzoga zitemewe n'amategeko ari nazo ntandaro yuko gusesagura
ino hariho amakomite yajejwe umutekano urikiwemo bose kugira ngo hafatwe ingingo ku mitumba komine nayo kugira ngo ishire ko nk'igi kidodo kugira ngo bibone yuko bashikikiwe n'abajeje intwaro muri komine rero twebwe iyo twabimenye turabatuma ko tukabahanura iyo byase rimwe na rimwe turacishamwo tukabahana tukabaca nk'amande gucyo hanyuma bagasubira bakaja ku murongo
abakenyezi baha muri komine Kinyinya bavuga ko kubona ino komine yabo ihana urubibe n'igihugu cha Tanzania byoroshye imigenderanire ituma abagabo babo bashora y'umwimbu mu kinyegero mu ntara ya Ruyigi Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
Ayavugwa mu makambi cyahere mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu cha Uganda aho impunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi bijukiye kubungabunga ibidukikije niko gutera ibiti aho babaye canke ku misozi yamara ico gikogwa ngo nikiriko kiraborohera kuko hari udukoko twiziziye ivyo biti bitandukanye muri ako karere. Umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo adufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Uduce turi mu misozi mu kambi Nakivale aho biboneka ko higeze kuba hari ibiti uyu munsi hari utugegene tw'ibiti canke imimera amezwa impunzi zarabyikoze ko kugira bikunde zitangura ubuzima muri iyo kambi. Uyu numwe mu baremesha kiyago yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Ni mugenye twa tukiza ngaha nta mategeko yarahari umuntu ateme igitaha kibonye kandi mu twa dukeneye kubaka inzu cyane ngomba kubakisha ibiti niyo mpamvu twabitene ariko twarateye ibindi biriko biraduka kandi bakurazana n'ibindi.
Uyu munsi rero ingingo zarasohotse kirazira kikaziririzwa guca igiti kuri iyo misozi no kugira baronke udukara cyangwa udukubatekesha. Amashyirahamwe arabibidukikije muri iyo kambi yarize ubundi buhinga butonona ibidukikije nk'uko uyu muremesha kiyago abyigana.
Ibiti mwarabimaza inkwi muzikura he?
Inkwi turazironka arishyirahamwe itwa Nsamizi. Nsamizi irakora amakara rikoresheje ibintu by'imicafu makara barayazana ikiro n'amajana atatu abantu barayagura batayaguze nabo niba babandi bakoresha iziko bagerageza kurondera inkwi nawe tayizo ku musozi bakoresha ibigorigori canke bijya biti z'amasaka ibintu nk'ivyo bako batabononye ibiti zasigaye ku musozi.
Ahubwo buri rugo muri iyo kambi cyane cyane mu turere dufatwa nk'uturi ruguru rukubitirwa kubungabunga ibiti ntibiborohera cyane ariko
ibiti birakuze urabiye nk'iwanje ndafite igiti kiri hafi kipima nk'imetero zibiri nta ngorane ibiti biko birakura.
None muri uwo mugambi wo gutera ibiti haraho bopo bahimiriza buri muryango nkawo watumbereye nko gutera ibiti
neza cyane. Ishirahamwe Nsamizi irazana ibiti mu modokari rikasanza bikabisanza muhira umuntu kandi baraza kuraba ko buri muntu imbere yiwe n'imiburi ku ibarabara yagiye ateraho ibiti.
Haramande baca ubutabiteye?
Oya nta mande hari baca ariko tunaye turabwira ko umuntu gutera igiti ko ari ngombwa ko ibyo bizana imvura ko bizana igitutu umuntu akabitera kumva ko abikunze.
Aho ni kumuhana w'umuntu kuri iyi misozi tubona naho yifashe gute ko muna hari ubwambura.
Aha ku misozi rero ko batera ibiti si cyoroshye kuko aha mu Buganda hari umuswa mwinshi cyane natwe ibiti dutera tubiterana umunyare kuko umuswa uratinya umunyare bigakurana kuba ku musozi rero kwateye ibiti nibaza ko bitokura ndetse bahinduye politiki bakazara nka za misederi iminuka cyane cyangwa umuswa ntubije nayo no mu Buganda ntigwiriye.
Imvura iri kwiratara muri kino gihe aravuga nuko yabuze muri umwaka ntibyoba ari zimwe mu ngaruka z'ibyo by'uko ibiti mwabimaze?
Oya icyo sino gishyigikira kuko ariko nibyo imvura yarabuze ariko no mu bindi bice za Bunyoro mu Bende za Kampara naho nyine imvura yemaze iminsi itagwa kandi biti biriho nihinda gukwa gibirere nabaza ko atari icyo.
Ubwo none izo mpunzi zo bazigamura ku mugambi wo kunagura ibidukikije mu kambi y'Nakivale uyu muremesha kiyago yishura avuga ati
hari buri village ifite amakomite y'abantu bajeje gukingira ibidukikije bagufasha utemye igiti iyo komite nyene ni gutangira raporo bakazaha gufasha guca amande.
Eka n'abatware barashima aho bagejeje uwo mugambi.
Ubwa mbere tugishika hano byarononekaye kubera ko nta mategeko bari bwatwigishe wasanga umuntu umwe wese ahabonye igitagitema ariko kugera iki gihe bashoboye gushikira abanyagihugu bashyiraho amakomite ajeje gucunga ibiti ubu ndebye aho biri muri kamuraraba namwe ku misozi murabona ko ibiti byatangiye kugarura agatutu bimaze gutangura kugaragara ariko si cyane ariko turabona ko mu myaka iri imbere bizaba bimeze neza cyane gusumba.
Mu banyagihugu naho bamubahimiriza gute mu ngo zabo?
Mu banyagihugu tubahimiriza gutera ibiti tugira n'amahigwe ishyirahamwe Nsamizi riradufasha mu kuduhereza ibiti rikongera ikadufasha n'iyo twamaze kubitera hariho umuti w'umuswa bazana bagapomba kugira ngo umuswa udashobora kwangiriza ibyo biti nacyo gituma murebye ku ngo z'abantu ngaha ahenshi mureba hari ibiti bitanguye kuza birakura tubona ko mu minsi iza ibiti bizaba bigaragara cyane
uwo mugambi mbona hari akarusho urazana
uwo mugambi ni mwiza cyane ahubwo twaranabasabye ko bo bandanye badufata mu mugongo kugira ngo dutangure no kubitera mu masambu aho umuntu afite umurima wo guhinga agenda ateraho ibiti kugira ngo bibe byinshi kuko ibyo byo ku mabarabara bishobora kuba bike ariko badufashije bakaduha izindi mbuto nziza no kubikurikirana twatera no mu mirima ugasanga ibiti bikagaruka bikaba byiza cyane
naho biruko ariko kubyiju ya Amerika byashoboye kwibonera nuko abanyagihugu b'impunzi batareka kwikika mu kiza ngo baje gutema uduti twacitse ku icumu canke twari ko turameramezwa ibyo n'abayobozi bakabyemera bakavuga ko bigoye kuragira abantu Leon Seniongabo inakivare muri Uganda ijwi rya Amerika
nuko rero tukivuga amakuru avugwa mu makambi atandukanye tugaruke ku munsi mpuza makungu w'impunzi wahimbajwe kuri rino genekerezo rya 20 kwezi kwa gatandatu kwa 2017 hari kuwa kabiri tubabwira ko ibibazo byo kutagira ibyangombwa biraje ishinga impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo ikibazo c'ibifungurwa bidakwiye ari bimwe mu bibazo izo mpunzi zashize aho nakoze ifisi Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ngaho mu Rusenda ikaba yemeye yuko bagiye kwicarira ico kibazo kugira ngo bagiye kwicara ibyo bibazo murantunga kugira ngo bitoregwe umuti umunyamakuru wa Truvedaste Ngabo yari yakurikiranye ivyo munsi
Akana karasisi k'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda ubwo zizizaga umunsi impuza mahanga w'impunzi umunsi wizijwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2017 aho buri village mu village 50 agize inkambi yereserukiwe n'abantu 12 kuri defile yatwaye isaha yosireng dore ko namashiri amwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda nayo yari yaserukiwe uyu munsi impuza mahanga wari impunzi wari ufite insanganyamatsiko igira iti hamwe n'impunzi abantu nkanje nawe nibo batumye zihunga gaba bwa uburyo bwiza ku mpunzi z'abarundi kugaragaza bimwe mu bibazo bizu ugarije uyu ni Nyandwi Pavin chef wa village 29 wagarutse kuri ibi bibazo byugarije impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda
ikibazo cha mbere twebwe impunzi yo mu Rusenda atakirangana neza ko turabarefije ico bita statut nico tutagira kandi ni naco kintu nyakuwa president yashimikiye ko tworonzwa statut nk'aba chef de village comité directeur bakaronka itumatuma nako amakuru tuvuge motorola canye telefone kugira ngo tuse turahanahana makuru bivanye nuko inkambi ari nini ni 30,000 by'abarefije bari mu inkambi yacu mu Rusenda ico ni naco kintu hanini ni president yashimikiye ko nuko ifungurwa ari nkeya kuko uravye amafaranga tuza turonka ni dola 15 yabishimikiye ko cyane nyakwa president yabishimikiye avuga yuko amahera yokongerezwa ifashanyo ikongerekana ubu mu gihe duhagazemo byerekana neza yuko atakintu cyerekana neza ko turi impunzi dufise kuko ifomo umwaka usa n'ubuheze ifomo twabaduhaye yaraheze baduhaye ifomo mu 2015 ubu turi muri 2017 umwaka uraheze atakitambulisho canke atacerekana neza ko turi impunzi ngaha mu Rusenda dufise ni naco gituma dufise amakenga akomeye cyane kuko uri kuraraba president abisiguye neza ko hakenewe carte de refugié tukeneye kuronka nka nk'impunzi zo mu Rusenda kuko turaho nta gitambulisho na kimwe dufise kuko nifomu twa dufise yaratayigiye
iyi nkambi yo mu Rusenda ibarigwamo impunzi z'abarundi 30,000 zimwe muri izi impunzi hari uko zifata uyu munsi mukuru wazitiriwe
umunsi mukuru wahariwe impunzi ku isi yose natwe dusanzwe turi n'impunzi z'abarundi uyu munsi mukuru twebwe nikuri twawakiriye neza kandi ni umunsi mukuru dushima anini ni n'umunsi mukuru uduha n'akaryo ko gushikiriza bimwe mu byiyumviro byacu bimwe biba bitugarije nk'impunzi dusanzwe tuba nko mu bihugu tutari dusanzwe tubamo mbese tutari dusanzwe tumenyereye by'ukuri uyu munsi mukuru turawishimira nk'abandi bose n'impunzi zose ziri ku isi ariko hari bimwe tugaragaza gusaba cyane cyane nka leta ya Kongo yatwakiriye hamwe na hase na senereyo cyasanzwe umunzi yuko ikuye kuraba ikaduha uburenganzira budufasha kwisahiriza ubuzima bwa misi yose.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Fizi, Maitre Sami Mukombozi, akaba yaratangaje ko bagiye gushakira impunzi ziba mu bihangare byo mu Rusenda ibibanza byo kubakamo amazu. Ibi bakazabikora bafatikanyije n'ishyirahamwe gita impunzi HASEL. Uyu muyobozi akaba ashima imikoranire myiza iri hagati y'impunzi n'amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda, bityo akaba yarazisezeranyije ko n'ibindi bibazo birimo iby'imirire ibirangi impunzi ko bagiye kubishakira ibisubizo. Bamenyeshe yuko mu ntara Kivu y'Amajyepfo habarizwa impunzi 50,000, harimo impunzi z'Abarundi n'Abanyarwanda. Iyi mibare ikaba yaratangajwe na HASEL ubwo hizizwaga umunsi mukuru w'impunzi kuri uyu wa kabiri. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Nkuko rero mubimenyereye iminsi yose nkano mango turabashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu, kuko tukiri mu ndwi yahimbajemo umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi, tubabwira ivya malaria mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Desire Hatungimana.
Indwara ya malaria iterwa n'umubu w'ingore bitano fere muri mu gifaransa, nkuko abaganga babimenyesha. Utarayigwara ahima hama muri kino gihe ashimira Imana. Uno mugabo amenyesha ko ayigwaye kabiri mu kwezi kumwe, amenyesha ko atumva igituma adakira kandi mita abaganga bamuhaye yayinyoye nkuko babimutegetse.
Je nibaza yuko muri kambi ya Mahama malaria yabaye nk'ikiza, kuko uyigwaye ubwa mbere arafata ki igahera, ariko indwi imwe inyuma cyangwa indwi zibiri inyuma arasubiye agafatwa. Ibyo bintu maze kubibona kuri jewe no ku bandi bantu b'abagenzi banje benshi cyane rwose. Icyo nibaza yuko imiti barimo baraduha ngaha mu kambi darimo iticha neza imigera irimo ya malaria iturimo, kuko ntibyumvikana ingene umuntu yomara kiri yayifashe mu mategeko atanze uba yanyoye atana kimwe, ariko agaca asubira akagwara malaria mu ndwi nk'ino itarenze. Icyo nibaza yuko biva ku kugene iyo miti baduha idahuye n'indwara tuba tufise.
Abandi babangamiwe n'iyo ndwara ya malaria mu ikambi ya Mahama n'abana bakiri bato. Uno mukenyezi twaho yavuye guhiga umwerera w'abana biwe amenyesha ko agwaje abana babiri kandi ko bose bamaze kuyigwara akarenze rimwe mu kiringo kidashika ukwezi.
Nkuko bahangayitse cyane baravomisa bafise ibyuya byinshi, ni kuvuga ngo icuya cy'amazi amazi atose kumwe ngo bamusutseho ijerekani y'amazi, ni kuvuga biba bikaze cyane urabahunga kugira nawe ntibakwandukize ubwo bushuhe bwabo.
Imiti babaha nayo mubona hari akamaro gira abana banyu?
Imiti baduha ni ukuvuga iyo kiru y'imazi, uwo mwana aratembera tukagira ngo yakide tukaza tubona n'ubundi yasubiranye malaria n'ubundi twasubira kwa muganga bakongera kuyitora. Ni ukuvuga iyo miti sindi ntabwo turiko turabona kurikira korana n'iyo ndwara malaria.
Iyo abana barembye muri kino gihe muraheza mukabikika gute?
Uvuga ufata ya rasiyo yiwe kubera ntabari karafungura ukayigudifana cyangwa kananasi, nuko tubaye
kugira iyo ndwara ituzwe aho mikambi ya Mahama. Hari abagore n'abagabo bahawe inyigisho kugira bafashe abaganga bari barengewe, abaremesha kiyago bakinze ukunzu barabo wese agwaye kugira ntagire usigara muhira dapimwe. Kuva batanguye ako kazi bamenyesha ko kwa muganga imirongo y'abaje kwipimisha yagabanutse cyane. Abo baremesha kiyago barongera bakamenyesha ko ibyo gutonda kwa muganga ugata utapimwe uba ari umugani. Kubavuga ko badakira kandi bafashe imiti abo baremesha kiyago bibaza ko bayifata nabi, ariko ningene impunzi zibayeho bituma hari abaguma basinzikara naho baba bari ku miti. Umwe muri bo arabitwiganira.
Nuko rero ico tukazoshobora kukigaruka ko hanyuma. Turashimiye mwebwe mwariko muratwumviriza muri mu mihinga itandukanye igize isi. Yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma. Diane Nahazwe na Liko ndaremesha kino kiganiro iwanyu mu ntara. Ndabahaye isango gejo nkaho twatanguriye. Mururanigwe mu banyu.